Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Umwaka mushya muhire nshuti, muduteza amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro gitondo mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke, bategere ko atawurimira amasaka abatagira amasabo.
Abashaka gusenya abo bahoraho, ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose.
Abo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi na Paul Kagame w'u Rwanda bifuriza abaturage babo umwaka mushya w'ibihumbi 2018. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Rakoze Edi, nifurize abari kubara twumviriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2018. Umwaka urangijwe n'impfamwe n'amasanganya mu bice bitandukanye by'isi. Abantu 8 barishwe ku munsi w'Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi baharurwa mu 100 barahagarikwa mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi rya Perezida Joseph Kabila. Igipolisi cha Kongo chavuze ko hafuye abantu 3, mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ari we yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi cyarashe insoro z'ukuri gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika bo muri Kongo. Inyuma y'umwaka hasinywe amasezerano y'amahoro yarahagarikiwe n'abepiskopi katolika muri ico gihugu. Amasezerano yatekanya amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka w'2017 kugira bategure ukuva ku butegetsi kwa Perezida Kabila. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike barifatanije n'abandi muri iyo myiyerekano yari yasanzwe yarabujijwe n'ubutegetsi. Ahandi havugwa imyiyerekano ni muri Irani. Umukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku munsi w'Imana ko igihugu ciwe kibwirizwa kwemera abanyagihugu bagashikiriza ivyo banegura. Ni nyuma y'imyiyerekano imaze imisi 4 aho abantu 2 bamaze gufa, abandi baharurwa mu 100 barahagarikwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimbye. Imyiyerekano yabereye mu bisagara bitari bike muri ico gihugu ca Irani. Imigumuko yiyamiriza ubutegetsi muri Irani yatanguye kuva mu mwaka w'2009 aho Perezida Mohamadou Ahmadinejad yahoze arongoye ico gihugu yongera gutorerwa ikindi kiringo cya kabiri. Imigumuko yaburijwemo n'ubutegetsi bikomeye cyane. Mu migumuko yejo rero kwa Kwimana yitabwe n'abanyeshuri baharurwa mu 100 muri kaminuza y'i Tehran yari igamije gushyigikira ubutegetsi, ariko nabo bariyamirije ibiturire birangwa muri Iran hamwe n'ubuzima buzimbye. Umwaka urangijwe n'amasanganya kandi isanganya y'ibisi yabereye hagati mu gihugu cya Kenya mu gatondo ko ku munsi w'Imana ejo yahitanye abantu 36, abandi 11 barakomereka. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryamenyesheje ko iyo mpanuka yabereye ku ibarabara rikuru riri hagati ya Nakuru na Eldorete igihe bisi yari ivuye ahitwa Busia yasekana n'ikamyo yari ivuye mu gisagara cya Nakuru. Abantu barenga 100 barafiriye muri ico gice cy'iryo barabara mu kwezi kw'12 konyene. Ivyo bitangazwa n'igipolisi cya Kenya. Kubwo ikinyamakuru cy'igihugu cya Kenya The Star, iyo bisi ntiyari mu nzira yayo kwibarabara igihe iyo mpanuka yaba. Ahandi havugwa impanuka, abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege 2 barafuye ejo ku munsi w'Imana mu isanganya ry'indege ntoya. Indege barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara cya Juan Jose ni muri Costa Rica. Abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Nacho Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse abarimwe bose barahiye nabi cyane. Perezida wa Costa Rica Luis Guillermo Solis yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane nabo banyamerika bafuye hamwe nabo badereva biyo ndege nyene. Muri Nigeria barwanyi umuhari w'iterabwoba Boko Haram ku munsi wa gatandatu barishe abantu 25 bariko baracibiti mu ishamba cimeza mu mihaniri muri leta ya Borno ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'abavyibone. Umwe mu barokotse yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bagiye mu ishamba guca ibiti ari 53 ariko 28 gusa nibo bashoboye kunyaga amagara baratahuka. Ashikiriza ko barwanyi babo ko haramu bashika kuri 16 baje ku mapikipiki babacucagiramwo amasasu baturira imodoka zitatu zo mu bwoko bwa kamyonete zari zuzuye ibiti. Boko haramu wica aba wishe abaca ibiti ubagiriza gusumira urusaku abasirikare ba leta hamwe n'indi migwi y'abanyagihugu yitwaje ibirwanisho. Mu kwezi kwa 10 honyene 3 barishwe baciwe ibihimba na Boko Haram nyene hari ku birometero 40 uva i Maiduguri abandi 8 bicwa mu kwezi kwa 4 ku birometero 10 uva ku murwa mukuru wa leta ya Borno.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yarayagejeje ijambo ryo kwifuriza Abarundi umwaka mushya. Mu ijambo rye Perezida Nkurunziza arishimira ko igihugu kiri mu mutekano ariko akagaragaza ko hakiri inzira ndende mu kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko. Mu bijyanye n'umubano n'amahanga, Perezida Nkurunziza yavuze ko atazigera yemera imfashanyo zishobora kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iryo jambo.
Tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva n'iyo tujya, ico nico kivugo Abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka w'2018 mu ijambo yaraye ashikirije Abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza. Nkurunziza yamenyesheje ko icyo kivugo chatowe kuko hari Abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu. Yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi.
Umutekano usagaseseshwa rumuri mu Burundi ikimenyamenya n'abakozi bitaba imirimo yabo atankomanzi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe. Ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijoro mutaga atashobinona. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka aho atagira amasabo.
Kugira umutekano umere uko umeze, umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakozwe.
Intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano. Imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe. Inkoho 128 n'ibisasu ntezwa ntoki 325 byarafashwe. Ibisasu ntezwa ntoki 2,266 n'ibindi birwanisho birasamburwa.
Naho biruko haragahaze.
Urugamba dusigaranye uno munsi ni urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni. Naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye kurushi nta wose ya bwose. Nkako abakurambere baramaze ngo ubuto bw'urutobo nyirubuza kurura.
No muri politike hari byakozwe.
Mu bijanye na politike abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha abarundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga iyo nyabwoko ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha byagomera bunwa baraye bagenywe yisunzwe amasezerano y'arusha nibwirizwa shingiro
mu bindi bisata nko gutoza amakori ubutungane uburimi n'ubworozi amagara y'abantu kugwanya urudandazwa rwa magendu ibikorwa vya leta no mu masoko ntanga nguvu umukuru w'igihugu yamenyeje ko byinshi byaranguwe ku rugero rushimishije Petero Nkurunziza avuga ko uburundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi
tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere y'igihugu twongera tumenyesha ko uburundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere
muri uyu mwaka ugiye gutangura uburundi butegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu
kujijura abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu ari cy'abarundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya abadufasha bakaza tubibasavye kandi tuberetse aho dukeneye interano yabo kumenya amateka n'amategeko y'igihugu kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazi na muntu kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gusimbataza intayi kwikukira na demokarasi gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu
nkuko akunze kubikora uko umwaka utashe umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga ibihumbi bibiri
mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'113 y'ibwirizwa shingiro tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze n'abonsa abagendana ubumuga ugaragara abamaze mu mvuto ishakabiri cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose yisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimo kubera iyo ngingo abanyororo barenga ibihumbi bibiri bagiye kwitegenzya tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jisho kabiri
mu gusozera ijambo ryiwe Petero Nkurunziza aramutswa uburundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero
dutangarije abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'abarundi mu mwaka 2018 byongeye ivyu Burundi bigiye kubaduka Imana mushobora byose niyo cabona
mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo haraye habaye no gusozera iminsi itandatu y'amasengesho ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umujyango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana kuvyiza yagiriye Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye mukayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yarayageje ijambo ku banyarwanda abifuriza umwaka mushya muhire wa 2018 ndetse anabashimira ibyagezweho mu mwaka ushize umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira iby'ingenzi byumvikanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu
Ni ijambo ryageje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza abanyarwanda n'abatura Rwanda umwaka mushya wa 2018 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza yavuze ko inzego z'ubukungu umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza
Banyarwanda banyarwanda kazi batura Rwanda rushuti z'u Rwanda ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2018 Nodo shoje ubumira 17 ndahamya ko wagenze neza. Tukaba twarageze kuri byinshi byingenze. Kandi nifuza kubashimira mwese. Ubukungu muri rusange, umutekano, imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza. Iyo twabigezeho muri uyu mwaka ushize.
No kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga Ngijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye nta makemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye.
Umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanije. Nabyo nkaba ndibashimira cyane. Nasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito. Dukorera hamwe kwiga gukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho. Watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu. Abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose. Niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga, kandi byaragaragaye ko Abanyarwanda dufatanije niyo twifuza byose twagiye tubigeraho. Igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo.
Gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubya kumuzaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda. 2017 irangiye, u Rwanda rurarebana y'ingwe na Uganda, rukomeje kurebana y'ingwe kandi n'u Burundi, bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye. Perezida Kagame yasoje asaba Abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere. Bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda, aragaruka no ku rubyiruko.
Cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda, iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese. Buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe. Uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe, amajyambere, umutekano birambye. Mugira amahoro y'Imana.
Birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira. Imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35%, barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Mu gihe umwaka 2018 watangiraga, abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira, bamwe barimo babyina. Uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge twamubaje igisobanuro cy'umuziki we.
Ubuze byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima najye nihereyeho. Ndavuga ati gacumi na karindwi ndayisize ye muri 2018 niki nakora cyanjye meza kuba nakwishima. Noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha, ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga. Urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa. Ni umunyenga gute? Urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona, hari n'ibindi usaba Imana ntibiboneke. Ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime kuba wenda nyumbe kumuka bazima byonyine.
2018 urashima Imana gute? Urasaba Imana ite?
Gacumi n'umunani urebye ni intego, wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha nzagere kuri iki ngiki mu mwaka nangiye gutangira. Nabyo birafasha cyane.
Urasaba iki?
Cyane byinshi kabisa, ntabwo nabirondera ngo mbirangize.
Gerageza.
Ok, ndasaba kubanza nazaragiza undi mwaka nyume kubuka abazima, niyo cya mbere cy'ingenzi. Nyagasani akamfasha guhinduka uko narindi nkahinduka nyine muri make.
Ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali, kandi humvikanye ituritswa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarirwa mu 10 mu duce twa Mont Kigali, Rebero na Kimihurura. Akabagira ubusajwa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Vice Perezida w'Inama Nshingamateka Agathon Rwasa yandikiye urwandiko umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa amumenyesha ko umutekano we ubangamiwe. Mu ishyaka riri ku butegetsi bo bavuga ko Rwasa agamije kurangaza abaturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Iryo kete ryatewe ko umukono kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kw'12 bikuru bivugwamwo ni mpungenge Rwasa Agathon afise ku mutekano wiwe, akavuga ko byatanguye kugaragara nyuma y'ibiganya biherutse kubera i Arusha mu gihugu ca Tanzania. Agathon Rwasa akavuga ko azira ko muri ibyo biganiro byabaye kuva itariki 19 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 9 z'ukwezi kw'12 yashikije ivyumviro bitandukanye n'ibya leta y'u Burundi. Umuvugizi w'icegera ca mbere c'umukuru n'amashingamateka yabwiye ijwi ry'Amerika ico biteze ku muhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa.
Twiteze rero ko umuhuza nkuko azi ibibazo by'u Burundi akabona amaraso asesetse, umukuru muganga Agathon Rwasa akamwica amenye yuko mu byo agomba gukingira ari kugomba gukinga Abarundi, kuko dukeneye yuko amakungu azoza kudufasha kurira akarere kazoza kudufasha kurira inganda zatije.
Iryo kete ryari kurikira ikete Agathon Rwasa yandikiye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyuma ya abasirikare bari bamucungereye bimuriwe gukorera ahandi aho yamusaba guhagarika iyo ngingo ikete cyo kwimura abasirikare ryasohotse tariki 26 ku tariki 27 barabimenyeshwa no ku tariki 28 rija mu ngiro amasaha makeya bongera kugarukanwa ku rugo rwiwe ku munsi wa 6 niho abasirikare basubira gukugwa ku rugo rwa Gwasa ubu mu bite amakenga agatongwasa nkuko umuvugizi wiwe abivuga nuko kwimugwa ko basirikare bahora bamucungereye hagataho mu mugango CNDD-FDD ayo makenga agatongwasa bavuga yuko ari guhamura barundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe yivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru haraheze ndubirenga
yaraje aravuga ngo CNDD-FDD igomba kumwica cyangwa nditora ubwa ngenda kumurondera anyerekejewe ico kibi ngomba kumukorera icari je namusanze muhi twamaranya amasaha arenga ndamubaza jewe mbwira ubwo bwase bwanje na wewe aho buvuye kugira basi nikosore yaravuze na kimwe ambwira twamaranya amasaha twavanye tuyaga neza muga tugiye ku radio ubwo nyina cyaso yakuvuga bya bijya gwasare ariko arakora ni ibintu byo guhamura barundi tugwe dufise imiti mihagaze tureke kuja kubikogwa
uwundi yagize icashikiriza kuri ya gatongwasa ni Jacques Bigirimana umukuru mugambwe FNL mu bwanano yagiraniye n'abanywanyi biwe ku munsi wa 6 yavuze ko agatongwasa agira honge ariko rero umuvugizi w'uyu munyepolitike arabihakana berekemeza yuko agatongwasa ataho imirije kuja ibujumbura Fidelite ishatse juja Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye amakuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize wa 2017 muri siporo.
Amakuru y'ingenzi y'imikino yaranze uyu mwaka urangiye 2017 mu Rwanda tuyatangirire mu mupira w'amaguru ku makipe yari ahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'amaclub kuri rwego rwa Afurika. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APRFC yavuyemo rugikubita isezerewe n'ikipe ya Zanaco yo muri Zambia. Umukino ubanza amakipe yari yaguye miswi anganya ubusa ku busa i Lusaka. Umukino wo kwishyura Zanaco itsinda APRFC igitego kimwe ku busa imbere y'abafana bayo i Kigali. Mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation, Rayon Sport yari yagerageje kwiyandayanda isezerera amakipe abiri ariyo Wausalam yo muri Sudani y'Epfo na Onze Créateurs yo muri Mali. Yaviriyemo ku ntera ya gatatu ikuwemo na Rivers United yo muri Nigeria. Mu mukino ubanza Rivers United yari yatsinze Rayon Sport ibitego bibiri ku busa muri Nigeria, hanyuma mu mukino wo kwishyura amakipe yombi aranganya ubusa ku busa. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere iheruka, Rayon Sport niyo yarangije iri ku mwanya wa mbere yegukana igikombe. Mu irushanwa rya Champions League muri Afurika ry'umwaka 2018 izahura ku ikubitiro na Lydia Ludic Sport for Africa mu Burundi. APRFC yatwaye igikombe cy'amahoro. Mu irushanwa rya Confederation Cup muri Afurika izabanza guhura na Anse Reunion yo mu birwa bya Seychelles. Umupira w'amaguru tuwe tusubitse tunyarukire mu mukino w'intoki wa volleyball, aho mu mwaka urangiye wa 2017 haranzwe bombori mu matora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri mu guhatanira kuba perezida wa FRVB, Gustave Nkurunziza yari yatsinze ku buryo budasubirwaho Leandre Karekezi bahataniraga uyu mwanya. Nyuma yo gutsindwa, Leandre Karekezi yabwiye itangazamakuru impamvu yarushijwe.
Aho bifiriye birashoboka ko iyo umuntu yagize umwanya wo gukora, kuko we yari amaze imyaka igera muri nayo bara federasiyo ya volleyball, yamaze indi myaka ari trezoriye, urumva abaye imyaka myinshi cyane muri komite ya federasiyo ya volleyball, urumva yagize umwanya wo kumenyana n'abayobozi b'ama ekipe baramuzi, ndetse rero umwanya wo gutanga gahunda wo wari mutoya, kuko gutanga ibyo uzakorera abantu mu gihe cy'iminota ine ukabanza ukivuga, warangiza ukavuga ibyo uzakora by'umwanya wari mutoya. Ibyo rero nabyo bishobora kuba amahirwe nk'umuntu usanzwe abikoramo wakoranye nawe imyaka myinshi, birashoboka ko ari aho ngaho.
Bidateye kabiri, Gustave Nkurunziza yeguye ku mwanya wa perezida nyuma yo gukurikiranwa n'inzego za polisi zimukekaho uburiganya, ariko aza kugirwa umwere. Mu kwezi kwa gatanu, Leandre Karekezi yarongera agaruka nk'umukandida umwe rukumbi, noneho atorwa 100%. Gusa Gustave Nkurunziza nawe ntabwo yacitse intege, kuko mu minsi yakurikiyeho yatorewe kuyobora akarere ka gatanu zone 5 mu mukino wa volleyball muri Afurika. Mugusiganwa ku magare umunyarwanda Areruya Joseph wakiniraga Dimension Data muri Afrika y'Epfo yiyongereye ku banyarwanda babiri bamaze gutsinda isiganwa mpuzamahanga ngurukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Areruya ukomoka i Rwamagana yageze ikirenge cye mu cya Valence Ndayisenga umaze kwegukana Tour du Rwanda inshuro ebyiri na Jean Bosco Nsengimana wayitwaye inshuro imwe. Tugarutse mu mupira w'amaguru, umwaka wa 2017 usigiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itike yo kuzaseruka mu cyiciro cya nyuma cya CHAN irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo. Muri rushanwa rizabera muri Maroc kuva ku itariki ya 12 kwa mbere kugeza ku ya 4 kwa kabiri 2018, u Rwanda ruzaba ruri mu itsinda rya gatatu hamwe na Nigeria, Guinea Equatorial na Libya. Dusoze incamake y'amwe mu makuru y'ingenzi yaranze imikino mu Rwanda mu mwaka turangije, tubabwira ko ubu tuvugana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nta perezida uhari. Mu matora yabaye kuwa gatandatu tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 2017 ku ikubitiro, Vincent Zamwita wari umaze imyaka 4 ayobora Ferwafa yatangaje ko akuyemo ake karenge. Ubwo hari hasigayemo umukandida umwe ariwe Felicite Rwemarika, nawe wari usanzwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ashinzwe umupira w'abagore. Rwemarika amahirwe ntabwo yigeze amusekera kuko nubwo yarasigaye wenyine mu ruhando atashoboye kubona amajwi yasabwaga ngo ashobore kuyobora Ferwafa. Yabonye amajwi 13 gusa ku bantu 52 batoye. Tubashimiye kuba mudahwema gukurikira gahunda zacu kuri radio yanyu mudatenguha, tuboneraho no kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya dutangiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura amasoko ntanga nguvu azimbutse kandi yizigiwe ni imwe mu ntambamyi zikomeye ku iterambere mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara. Hafi bice 70% by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimvye bw'amasoko ntanga nguvu nk'amazutu kugira bakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka muyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara. Yamara ikintu akarere ka Afrika katabuze n'izuba. Kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi, imishwarara y'izuba irafise akamaro gakomeye cyane. Haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi Power Africa wa Leta ya Amerika biciye mu kigo kijejwe iterambere mu makungu USAID n'izindi nzego bikorana ku byerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vy'Ubwongereza, Fondation Shell n'ibangi ijejwe iterambere muri Afrika utangujwe. Uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri Afrika. Icyo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utagera mira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni 20 mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'2030. Uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ivyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kwiragira kurushiriza. Inkurikizi n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe. Ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijyanye n'amatelefoni agendanwa kubera bariya amafaranga makeyi cyane yo kuyashyiramo umuriro. Kubera ubwo buhinga bushasha, abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe. Mu bice biba bironse umuyaga nkuba ubwa mbere, imirimo y'ubudandaji iriyongera, amavuriro arashobora kubika neza incandago, abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma yo kubumaze kwira. Gushobora kuronka umuyaga nkuba utagera mira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere. Umugambi wo gutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye ubuzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ni Inshuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.